nanira i Washington ndetse mukibune mu Rwanda nshuti mwese mu duteza amatwi muri beneza muri studio ya gatanu muri kumwe na Federica Nkumukije
na Eugenia Mukankusi nangera baramukije abakunzi ba radio ijwi rya Amerika ikaze mwese kuri radio yanyu
da kugacu bifuza yuko abantu badatatanzwe bifuza yuko abantu baje hamwe ariko icyo bakiza nuko nkurunani tukomeza turunani dufise ibituma twese tujya mu runani
uyo ni agatongwa sa icigira cha mbere cy'umukuru w'amashyaka matika mu Burundi ashikiza ko agiye gushinga umugambi mushasha FNL amizera abarundi mu ntumbero yo kwitegurira amatora yo mu 2022 Urundi mwoga sigujwe icatumye birukana ku butaka bwabwo umurwi w'ishyamba mu Zamakongo ujejwe gutohoza gateka kazira muntu
Muri Kameruni abantu barimo guhunga intara zivugwamo icyongereza nyuma yuko abitandukanije babarirwa mu magana bashyamiranye n'abasirikare kwa kabiri mu bushyamirane bwaguyemo abantu 15
Ikiza cyakorera cyadutse ku murwa mukuru w'igihugu cya Zimbabwe kimaze guhitana ubuzima bw'abantu 21
Banki itsura amajyambere ya Kisilamu yahagaritse umushinga ufite agaciro ka miliyoni 5 z'amadolari muri Somalia biturutse kuri ruswa n'ikoreshwa nabi ry'amafaranga Umubare w'abazize igitero cya bombe y'ubwiyahuzi cyo kwa kabiri muri Afghanistan wiyongereye ugera ku bantu 68 iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya mube hafi ya radio yanyu
Ido ni ido ya makuru ambasadori ya seruki la Burundi mwishiramwe mza makungu ni yashoboye gusigurira no kujejura kana makishiramwe mza makungu kajejwe agati ya kazi la muntu eje ku munsi wa kabiri kucatumye leta yiwe itahanze umurwi wako kanama wari warungiswe mu Burundi leta izemeye gutohoza ityozwa ry'agateka kazi la muntu icegera cy'umukuru wako kanama Kate Gilmore yabwiye abagize ako kanama kwiro vyiwe bitashoboye gutanga raporo yerekeye agateka kazi la muntu ngo ko leta y'u Burundi yanse gukorana n'abahinga bishyira mu mpuzamakungu bari barungitswe mu Burundi mu kwezi kwa gatatu ariko bagahava bamburwa uburenganzira bari bahawe bwo kwinjira mu Burundi mu kwezi kwa kane Gilmore yarashimye ukuntu abategetsi baserukira ibihugu bya Buraya bane baguye Burundi bakaba babuze ko bavyifashemo nabi kandi ko atawo kwemera ko ibintu bibandanya uko bimeze mu kigihe ambasaderi aserukira mu Burundi i Geneve Renova Tabu yavuze kwirungikwa ryabo bahinga mu gihugu ciwe atayindi ntumbero ryari ifise atari ukwambika ibara igihugu ciwe yavuze ko Burundi bubabajwe n'ukuntu ibintu byavuzwe ukutariko kugira ngo biboneke nk'uko umengo Burundi bwaranse gukorana n'izo ntumwa yavuze ko Burundi butewe amakenga n'ibirego bitagira ifatiro bigiye gutuma urwanko Burundi bufitiwe bwiyongera yavuze ko wahoze harongoye ibiro by'ishyamba mpuzamakungu bijejwe atakazi na muntu Zaidara Al-Husena yaciye ahindura amabanga yari yashinzwe uyu murwi w'intumwa za ONU iyo nyifato idasanzwe rero ngo ikaba yaratangaje abakora mu biro bijejwe abinjira n'abasohoka mu Burundi ngo anico catumye baciye banka kongera ikiringo abo bahinga cyo kubandanya bari ku butaka bw'u Burundi mu ndwi iheze umurwi w'abahinga bajejwe gutohoza ukuntu agateka kazi la muntu kifashe mu Burundi wavuze ko ivyaha bibangamiye kiremwa muntu bibandanya gukorwa kandi biterwa n'imvugo zo gukopiza zisikirizwa n'abategetsi bari mu president Pierre Nkurunziza Burundi bwavuze ko ivyo birego ari ibinyoma byambaye ubusa uyu murwi uriko urasaba ibihugu 47 bigize akanama k'ishyamba mpuzamakungu kajejwe agateka kazi la muntu kongerwa ikiringo
Banki itsura amajyambere ya Kisilamu mu magambo ahinnye y'icyongereza ISDB yahagaritse umushinga ufite agaciro ka miliyoni na miliyoni z'amadolari muri Somalia byaturutse ku birego bya ruswa n'ikoreshwa nabi ry'amafaranga uwo mushinga wiswe The Dryland Development Project watangiye mu kwezi kwa cumi umwaka wa 2016 wari mu midugudu itatu icyaro ugamije gufasha aborozi guhangana n'amapfa bagezaho serivisi z'ubuvuzi uburezi no guteza imbere ubworozi n'ubuhinzi uwo mushinga wagombaga kuzatwara miliyoni 5 z'amadolari kandi kuva mu kwezi kwa kabiri umwaka 2017 ISDB yashyize miliyoni 1,500,000 z'amadolari kuri konte muri banki nkuru y'igihugu cya Somalia yagombaga gutangwa mu byiciro bitatu ariko nkuko byagaragajwe n'abakurikiranye uwo mushinga raporo yaho ibikorwa bigeze yatanzwe n'umuhuzabikorwa wawo Abdishakur Aden Mahamud nta makuru namba itanga ku bintu bifatika umushinga wagezeho nta nihuriro hiyo raporo yagaragaje ryaba riri hagati y'uburyo bwo kwishyura n'amafaranga arenze urugero yaguzwe ibikoresho Banki itsura amajyambere ya Kisilamu yanavuze ko uwo muhuzabikorwa w'umushinga yakuye amafaranga muri banki akoresheje n'amasheke. ISDB ivuga ko ubwo buryo buciye ukubiri n'uburyo bwo gucunga ayo mafaranga. Banki yasabye guverinoma ya Somalia gukora iperereza no gufata imyanzuro iboneye. Hagati aho banki ISDB izaba ifatiriye amafaranga ari kuri konti.
Muri kumabandanya kumviza iradiyo hejuru ya Amerika igipolisi cy'igihugu cya Zimbabwe cyatangaje ko hafashwe inkingo yo kubuza abantu benshi gukoranira mu kibanza kimwe ku murwa mukuru Harare mu ntumbero yo kugabanya ubwandure bw'ikiza cya korera kimaze guhitana abantu 21. Umuvugizi w'igipolisi Charity Charamba yatangaje uyu munsi ku gatatu ku iyo ngingo ifite umugambi wo guhagarika ikiza cya korera ku murwa mukuru Harare leta imaze gufatira ingingo zo mu bihe bigoyihugu umushikiranganje ajijwe ihamagara y'abantu Badiha Moyo nawe uyu munsi ku gatatu yavuze ko abantu bamaze kwandura umugira w'ico kiza bashika ku 3,067 bavuye ku 2,000 bari bamaze gutorwamo ico kiza ejo ku munsi wa kabiri mu bantu bahitanywe n'ico kiza mu misirize harimo umuyobozi w'ishure hamwe n'abanyeshure babiri muri karitsiye yo mu micungararo imurwa mukuru ari nayo irangwamo ahanini ico kiza Moyo yavuze ku ishure ryo muri iyo karitsiye yamaze kugarwa
tukomeze tubagezaho andi makuru tuvuga kuri Afrika nanone muri Kameruni abantu barimo guhunga intara zivugwamo icyongereza nyuma yuko habitandukanije babarirwa mu magana bashyamiranye n'abasirikari kuwa kabiri nejo kuwa kabiri ubwo bushyamirane bwatembesheje imivu y'amaraso mu mijyi 5 n'imidugudu abantu 15 bahasize ubuzima abaturage barinubira ko igisirikare gisete ibirenge mu gusubiza ibitero byungikanya byabitandukanije amasasa adahagarara haravuga hagati y'umubare utazwi wabitandukanije n'abasirikare byibura 50 bitsinda ridasanzwe rya Kameruni ubwo bushyamirane buragera ahitwa Borifamba hafi y'umujyi wa Boeya mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu uko abasirikare bagenda barasa bamwe muri abo bakura mu nzira ibisigazwa by'amamodoka ibikoresho ibiti hamwe n'ibyuma biremereye abasirikare bitandukanije bivugwa ko bakoresheje mu gufunga imihanda yinjira mu mujyi mbere y'uko abasirikare b'igihugu bahagera abasirikare bavuze ko abagabye igitero banatwitse amamodoka amazu hamwe n'amaduka abaturage barahungira imihanda yose harimo no mu bihuru
ni radio hijwe ya Amerika abatitsejejwe gukwikirana hafi ivyaduka bari koratira kamu abanyagihugu imiliyoni n'imiliyoni z'abanyamerika baba mu manuko bushira ubuseruko ku nkingira y'ibahari Atlantika gusozera ikorwa byo kwitegura imbere yuko gihuhusi simusiga citiriwe Florence gishika yitezwe kwico gihuhusi simusiga gishika kutaka mu mpera zindwi kizananye n'imvura yagakura hamwe n'umuyaga wakataraboneka bishobora guhitana ubuzima bw'abantu benshi ico gihuhusi Florence kiri mu rwego rwa kane kandi kizoba kirimo umuyaga wihuta ku rugero rw'ibirometero 215 ku isaha abahinga mu byerekeye ikirere bavuga ko ico gihuhusi kitazohinduka imbere yuko gishika ku butaka hafi y'intara ya Caroline Yumanuko na Caroline Yumuburaruko.
Muri Afghanistan ho umubare w'abantu bapfuye bazize igitero cya bombe y'ubwiyahuzi wiyongereye kuva ejo kwa kabiri uva kuri 32 ugera kuri 68 byavuzwe n'abategetsi mu ntara ya Nangarhar mu burengerazuba bw'igihugu icyo gitero cyabereye mu ntara ya Mahamand Dara ubwo abahatuye bari mu myigaragambyo mu mudugudu wa Dhaka basaba ko umuyobozi wa polisi mu karere asezererwa ku mirimo mu itangazo ryashyizwe hagaragara kuri uyu wa gatatu atahura Kondiani umuyobozi wa guverineri w'iyo umuvugizi wa guverineri w'iyo ntara yavuze ko abandi bantu 165 bakomerekeye muri icyo gitero cya bombe Chote mkulike radio hijgu ili Amerika, tuvivo tseko mutkumvira i Washington DC, mchirundi no mchinyarwanda. Moka dukulikira ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi ni mu gitondo guhera isa 11 kugeza saa 2 mutwumvira kuri metero 25 metero 31 no kuri metero 41 naho guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mutwumvira ku mirongo ya 19 na metero 22 mu Rwanda ho mudukurikira kuri FM 88 bice 3 no kuri FM 104 n'ibice 3
Mushora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com Amakuru yo mu ntara umushingamateka arongoye runani rwo bwigengamizero y'abarundi yatunganije ikoraniro ryo gutanguza umugambwe FNL amizero y'abarundi agatundwasa yavuze ko ashinze uyu mugambwe mu ntumbero yo kwitegura guhiganwa matora yo mu mwaka w'2022 mu gihe ibwirizwa shingiro rishasha ritemera inani z'abigenga ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Remo Zimana ari i Bujumbura mu Burundi
Uko niko byari bimeze bahejeje kwemeza amategeko n'intumbero migambi y'umugambwe FNL amizero y'abarundi umugambwe ugiye kurongorwa n'umushinga mateka Gatonde Rwasa yararongoye runani rw'abigenga amizero y'abarundi uyu mushinga mateka yemeza ko ivyo bizotuma abanywanyi biwe bakora bari mu mugambwe uzi n'amategeko kandi hamwe uyu mugambwe wokwemererwa bizotuma amatora yo muri 2020 atitabwa n'umugambwe umwe
mu gushinga umugambwe icambere nuko dushaka yuko abantu bakora politiki batakebaguzwa ubwa kabiri nuko tugomba yuko mu matora za dushobora kujamo kugira ngo ntiyabe guhiganwa kumugambwe umwe wonyene kuko nitubidehe biravuga ko hari imigambwe mirongo ingahe mugabo ku rubuga haboneka umugambwe umwe gusa twebwe rero dushaka rero ko tugira icyo duterereye kuko kuguma bavuga ngo ntituzwi n'amategeko nizwi n'amategeko kandi turi abarundi bavuze tuti ibyo nijyo igitsitaza reka turabe ukuntu amategeko natwe yotwubahiriza kugira ngo dushobore gukora ibikorwa byacu bya politiki
abajijwe nimba bavavanuye nabo bari kumwe mu runani rw'abigenga agatorwa saa yasiguye yisunga amategeko ajasaba abo bari bafatikanije urugamba muri politike kwisunga amategeko kugira baze bashyira ingufu hamwe mu matora ya 2020
murazi yuko ibijyanye n'imigambwe ibijyanye n'inani uko ibwirizwa shingiro rihari uno munsi bashizeho riratuma ngende bigenda bwa kubwacu twifuza yuko abantu badatatanze twifuza yuko abantu baje hamwe ariko icyo bakiza nuko nk'urunani twokomeza turi runani dufise ibituma twese tuja mu runani
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ingene abari mu mugambwe y'ipronutemewe n'amategeko bahurikiye mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi bakiri iyo ngingo yabo bari kumwe Varisito Ngayimenda arongoye urwo ruhande avuga ko gushinga umugambwe atacyo byica ku ntumbero bari bihaye
twatangiye gukorana kubera twajanye mu matora hanyuma kubera kandi hariho ibintu bitari bike twabona kumwe muri politiki kuba naho washaka gushinga umugambwe wiwe bazi yuko umugambwe wiwe bawumutwaye nkuko natwawudutwaye nta mugambwe umwe twigeze tugira kandi nta namwe twigeze dusezerana yuko tuzogira umugambwe umwe twumvikanye yuko dukorana dukurikije intumbero imwe cyane cyane mu byerekeye amatora n'ingene twibaza ku igihugu cyo twagwa ariko bituma rero kubagomba gushinga umugambwe nacu bibuza kandi nta na kimwe byica mu byo twari dusanzwe duhuriyako
Ikoraniro ryo gushinga amategeko izina naho umugambo ukorera gitabiwe n'abantu 500 bavuye mu ntara zose z'igihugu ni kimwe mu bisabwa n'ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati kugira bwemerere umugambwe gukorera ku mugaragaro Agatonde Rwasa yemeje ko kizoba gisigaye ari gucaja gusaba ko uyu mugambwe wemererwa kandi ko yizeye ko amategeko azokurikizwa kuko ibisabwa byose abikwije urunana mizero y'abarundi rukabagwari kwabaye mu matora ya 2015 kugira imigambwe FNL na Iprona itemewe n'amategeko ironke ngenija mu matora mbere muri ayo matora ugo runani rukabagwaronsa abashinga amateka 30 bica bituma baronka abashikira nganje 5 muri leta y'u Burundi naha bari muri Iprona itemewe n'amategeko bo banze kuja muri ivyo bibanza kuko bavuga ko matora atisunza amategeko mu gonyanga amasezerano y'amahoro y'Arusha n'ibwiriza shingiro yariho muri ico gihe Ibu Jumbura, Remozi Mana, Ijuja Amerika.
Banyuanyi, Ijuja Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero, guteranya, kabiri, gatanu, gatanu, kane, rimwe, rimwe, kabiri, ubusa, rimwe, ubusa, gatandatu, icenda. Abatwumva muri Kenya, namwe mugahamagara kuri guteranya, kabiri, gatanu, kane, kabiri, ubusa, gatanu, kabiri, icenda, gatatu, kabiri, icenda, kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya, rimwe, gatatu, gatanu, rimwe, icenda, 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 gatanu, rimwe, umunani, gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tunyarukiye noneho mu Burundi nako mu Rwanda mumbabarire leta iravuga ko bitarenze uyu mwaka abanyarwanda birukanywe mu gihugu cya Tanzania batuye mu karere ka Gasabo bazaba bashakiwe imishinga ibyara inyungu. Ubuyobozi buvuga ko bushaka ko bazagera aho bitunga leta ntikomeze kubaha ibiribwa. Ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Asumutakaboye.
Mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali niho hatujwe bamwe mu banyarwanda birukanwe mu gihugu cya Tanzania mu mwaka w'ibihumbi 2013. Aba banyarwanda bavuga ko barambiwe kugaburirwa nk'abana ahubwo bibaye byiza bashakirwa icyo gukora bakabasha kwitunga. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 abatujwe mu murenge wa Jabana bahabwa ibyo kurya buri kwezi bigizwe n'ibiro 10 bya kawunga n'ibiro 6 by'ibishyimbo kuri buri muntu. Aba baturage bavuga ko ibyo kurya bahabwa ari nabyo bakuramo ibintu byose bakenera mu rugo bikarangira bitabahaza.
Baduhereza agahunga, bakaduhereza ibishyimbo, ni ukwicara mpaka tugategereza ko baduha iposho. Ni iposho iratinda nyine, tukaguma tukaba tukicwa n'inzara, ariko nyuma yaho bagira gutya tukareba barabiduhaye. Iyo umuntu akeneye umunyakure kuri twa dushyimbo bamuhaye ni ukuri ka gahunga. Tugize amahirwe natwe ubu ngubu tukabona ubuzima buhinduka.
Biterwa ko baduha. Aho twebwe tubaho gusa ntitubona umunyu, twanabibona dutyo n'ukuza bakazana ibyapa baduhaye n'ibishyimbo tugakoraho tugashigisha tugasanaho umunsi tugateka uko ibyo bishyimbo ugashyiramo amazi nta tuvuta ngo urakanga ntaki ugashyiramo ukararuka. Icyo baduha ni ibishyimbo rifu.
Niba baguha ibiro bine urafata bibiro bigurisha ugura amakara, ariko urumva ibyo biro cumi uri bugure udukara two guteka, ugure amavuta, ugure isabune, ubwo se urumva byagenda bite?
Tugateka amazi tukayanywa tukaryama urunuko.
Uremera ku manywa ntubye ugashigisha igikoma ukaza kwari ku bugari n'injoro ukabirondereza utyo.
Ubusasa ntinywere igikoma gusa
none se wabona wakwareka kumanywa n'ijoro n'ejo n'ejo bundi ukazabigikaza kugeza ryari?
Uyu mudugudu wubatsweho amazu meza afite ibyangombwa byose ucumbikiwemo abaturage 140 benshi biganje b'abakiri bato. Abenshi bemeza ko leta y'u Rwanda yabahaye ibyo yashoboye, ariko byaba byiza bahawe amasambu bakabasha kwitunga.
Tuba dukeneye ahantu twabona nk'ahantu hagataka tugahinga natwe tukamera nk'abandi bose. Hariho umuntu gutungwa n'ibiturutse hanze iminsi yose ni ikibazo, kandi natwe ni ukora turabishoboye. Tubonye icyo dukora twakora, ayo masambu rero twareba gusa. Tugize amahirwe natwe ubu ngubu tukabona ubuzima buhinduka. Uko bimeze kose inzu ni cyo umuntu ayiririyemo. Kuba mu nzu nziza se imeze ni nziza, yego zimeze neza kabisa, ariko ntabwo umuntu yaburangwa yirya. Ariko uri mu cyaro akabona hahinga, hari nubwo yazunguka niyo nzu nziza akayubaka. rwose bari byari bishobotse natwe twagira aho twerekezwa baduha amasambu uko nibyo twamenyere n'ubundi twamenyere guhinga tukorora.
Leta ivuga ko itabasha kubona ubutaka mu Banyarwanda batuzwamo ariko bitarenze uyu mwaka bazabashakira umushinga mugari uzabafasha kwitunga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana Bwarandanga Patrice yabisobanuriye Ijwi rya Amerika.
Turateganya kubakorera umushinga buriya w'inkoko nkoko z'amagi.
Abakiri bato batubwiraga bati rwose kwicara tukaba twicaye imyaka itanu ugaburirwa nk'umuntu w'umwana cyangwa ati ni ibintu bitubangamiye cyane. Ebe banifuza ko bagize Imana bahabwa nk'ahantu ho guhinga.
Kubona ubutaka bwo guhinga hano ni umujyi ntabwo ari icyaro ntabwo byoroshye. Twaravugaga tugire kubera ko icyo kibazo cy'ubutaka kitapfa kuboneka abantu bakoreye umushinga burya yukoze umushinga ukabona amafaranga n'ubutaka wabwigurira cyangwa se ugacuruza nta butaka dufite buri aho ngaho.
Uyu muyobozi avuga ko kwikubitira abaturage bazahabwa umushinga wo korora inkoko zitera amagi zigera ku 10,000 abakuze biganje b'abakecuru n'abasaza leta ivuga ko izakomeza kubafasha. Abanyarwanda birukanywe mu gihugu cya Tanzania mu mwaka w'2013 ubwo ari perezida wa Tanzania muri icyo gihe Jakaya Kikwete yafashe umwanzuro wo kwirukana abanyarwanda bivugwa ko badafite ibyangombwa byo gutura mu gihugu cya Tanzania. Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nshuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ibiganiro byacu dusubire gato mu Burundi aho abakenyezi bagera ku 180 bafite nyababyeyi ariyo bita igitereko mu Kirundi hamwe n'abafite urwinjiriro rw'igitereko byasohotse nibo bitabaje ibitaro by'akarere ka Gitega muri ano mezi atatashize. Mu buyobozi bw'ibyo bitaro bavuga ko ari ukubera ko habonetse inzobere zifasha abafite ibyo bibazo zoherejwe n'igihugu cy'Ubushinwa bigatuma ibitaro bitandukanye byohereza ababyeyi igitega. Inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu uraho igitega Fidel Antoine Nsabimana.
Muganga Jacques Nduwimana arongoye ibitaro by'akarere ka Gitega avuga ko kubona ivyo biharo vyaraduze cyane muri ano mezi atatu aheze ariko hari umuzo w'abaganga barungitswe n'Ubushinwa gufasha kuri ivyo bitaro. Abaganga b'abahinga mu byo kubaga abakenyezi baje mu mugambi wo gufashanya hagati ya leta y'Uburundi n'igihugu c'Ubushinwa. Muganga Li Wen Yuan umwe muri abo baganga b'abahinga mu bijanye no kubaga abakenyezi yarazanye n'ubuhinga butamenyerewe mu Burundi bita bilanch mu Cyongereza. Muganga Nduwimana Jacques aradusigura ubwo buhinga.
Ubuhinga bwo gushobora gufasha umubyeyi bijyanye n'inkurikizi y'uko abahejeje nko kwibaruka ugasanga igiteko kiriko kirava cyane abaganga twaradufise hano ugasanga bashobora gufata nk'ingingo yo gukuramo igitereko rero twavuze yuko ubuhinga bakoresha zikongora kuvuga mu bwo guhagarika ivirana ry'amaraso igitereko ibyo bita mu Gifaransa cyangwa muri mu mvugo y'ubuhinga ibyo bita la méthode de Binage. Iyo rero tubareye bashobora guhagarika uko kuvirana ku gitereko batarinze gukuramo igitereko ngo nibwo buhinga tubona bari bazanye ubushasha kandi bakwarigisha n'abandi baganga bakorera ngaha.
Uretse ubwo buhinga butamenyerewe mu Burundi hari n'izindi ndwara zikunda gufata abakenyezi aba bashinwa bavura vyatumye abitura ivyo bitaro biyongera kuko barungikwa n'ibindi bitaro bitandukanye. Muganga Nduwimana yarabwiye Ijwi rya Amerika ingene izo ndwara ziteye.
Mu ndwara cyane cyane indwara zifata abakenyezi turabona yuko haje ubuhinga buzanye n'aba baganga b'abahinga babashinwa dusanzwe dukorana ubuhinga bwo kuvura abakenyezi bagize ingorane yuko ibihimba byirondoka birya biy'imbere biheza bigasohoka biciye mu bihimba cy'inzariro cyo bita prolapsis genitale. Usanga rero igitereko canke ubwinjiro bw'igitereko casohotse. Ibyo rero n'ukuri ni indwara igoye cyane kandi ibangamira abakenyezi.
Mbega abakarigwa n'izo ndwara bobo bari bande?
Ubwa mbere bayufisi imbyaro nyinshi muri aziko ngamo y'ubucacu biharo dufise gushika ubu mu magara y'abantu bivuga yuko n'imiburi iburi mu kenyezi umwe abyara abana barenga batanu hari nabashobora kurenza bagashikana indwi 10 turababona aho rero ashobora gusanga igitereko cararushe cyane mbere ugasanga ibyahora bifasha kugira ngo kigume kiri muri basa byabaye faible byo bitama moyen de fixité de l'itérus yabaye très lâche bigatuma rero igitereko gica gisohoka kikaja inyuma.
Muganga Li Yan Fan arongoye uwo mugwi w'abaganga b'abashinwa avuga ko igihugu cy'u Bushinwa cyabarungitse gukorera ku bitaro by'akarere bya Gitega mu kiringo cy'imyaka 2 inyuma y'iyo myaka 2 hajya cagaruka wundi mugwi w'abandi bashinwa bazobandanya bafasha kuri ibyo bitaro. Uwo mugwi w'abashinwa ukabamaze amezi 3 ku kivi aho maze kubaga abakenyezirana 80 harimo n'uwo bashoboye kurokora igitereko ciwe hakoreshejwe ubuhinga bwa Bilanch. Uretse abo baganga bazobereye mu byo kubaga abakenyezi hari n'abandi bakorera mu byo kubaga amagufa barashe n'undi muganga yazobereye mu byo kuvura indwara zifatiye mu muhogo mu matwi no mu mazuru. Hirya yabo harimo n'umuhinga yazobereye mu kuvura indwara z'amenyo. Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Fidele. Imwigeme yari mu kigero cy'imyaka 16 y'amavuko wo mu kampi y'impunzi ya Murongwe iri muri sekitari ya Mutambara muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu y'Amajepfo yarishwe aneguwe n'abantu bataramenyekana ejo ku munsi wa kabiri itariki 11 y'ukwezi kw'icyenda. Vedaste Ngabo yagiranye ikiganiro ku murongo wa telefone na Nzanzimana Edouard umwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Murongwe. Tubatega amatwi.
Bona impunzi yitwa Shugwe Ry'Imana Greta yariga mu mwaka w'umunani aho bita Igaseke. Hari mu gihe cy'imvura iri kiragwa tasha avuye ku ishuri kubera mwigisha wiwe yaramubwiye ko biga ku mugoroba. Atashe rero niho yacahura n'abagizi ba nabi. Nyuma rero yuko imvura ihise abantu batanguye kurengana niho baca babona ikiziga cy'uwo mwana kitambaye n'impuzu n'imwe kiryamye ahantu bamunigishije igikwembe yari yambaye impuzu zose atanimwe yambaye. Ni ukuvuga bacatora rero ikiziga ciwe baca bakijyana mu ku bitaro byo ngaho nye ni Katarukuru.
Ababonye icyo kiziga hari abavuga yuko yaba yarafashwe ku ngufu hanyuma baza kumuniga.
Inyuma yuko ibyo babivuga abaganga baremeje yuko batamufashe ku ngufu mugabo uri kurabiraba byaboneka yuko ari abantu bashaka kumufata ku ngufu kubera n'agahuzu k'indani bari bagatabuye nta mpunzi n'imwe yari yambaye.
Nyuma yaho rero bamunigiye n'iki komisiyo y'igushinze impunzi ariyo CNR yabiri gukora kuri ubwo bwicanyi bwakorewe umwana w'umukobwa.
Ni ukuvuga bavuga ko biri mu matohoza mugabo gushikisa turiko turavugana. Impunzi zo ngahe murongo baciye bafata ingingo yo gukura agasoko gatoya kari hanze y'ikambi bakinjiza indani mu ikambi ku buryo bwo kuvuga yuko boba ari abakongomani babigize ku buryo bwo kuvuga ko badasubira gukorera hamwe ikintu na kimwe.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha ariko imbere yaho reka tubashikirize inkuru idushikire mukanya ivuga ko perezida w'igihugu cy'u Rusiya Vladimir Putin uyu munsi ku wa gatatu yatangaje ko leta yiwe izi abagabo babiri igihugu cy'u Rusiya cyareze ko ari bo bahaye ishano umurusiya yahoze asubira urusaku igihugu ciwe mu kwezi kwa gatanu. Urusiya bwarahakanye ibirego by'igihugu cy'u Bwongereza ko ari bwo bwateguye uyu mugambi wo guha ishano Sergei Shipal hamwe n'umukobwa wiwe Yulia. Putin yavuze ko atakintu kidasanzwe canke icaha abo bagabo bakoze yongera avuga ko ari abasivile kandi yizeye ko bazokwishikana bakimenyekanisha.
Banki itsura amajyambere ya Kisilamu mu magambo ahinnye y'icyongereza ISDB yahagaritse umushinga ufite agaciro ka miliyoni 5 z'amadolari muri Somalia byaturutse ku birego bya ruswa n'ikoreshwa nabi ry'amafaranga. Banki yasabye guverinoma ya Somalia gukora iperereza no gufata imyanzuro iboneye hagati aho iyo banki izabifatiriye amafaranga ari kuri konti.
Tuwabwiye kandi ko ambasaderi ya serikali Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu atashoboye gusigurira no kujijurira akanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu kajejwe gateka kazira muntu ejo ku munsi wa kabiri ko catumye leta yiwe itahanze umurwi wako kanama wari warungitswe mu Burundi leta ivyemeye gutohoza icyozwa cy'agateka kazira muntu.
Muri Kameruni abantu barimo guhunga intara zivugwamo icyongereza nyuma yuko habitandukanije abarirwa mu magana bashyamiranye n'abasirikare ku wa kabiri ngo bishyamirane bwatembesheje imivu y'amaraso mu mijyi itanu n'imidugudu abantu 15 bahasize ubuzima.
Chati mwese mwukundi radio hizu uja Amerika higana ya tuatibulie kuri sahabi gali kengaha tuwune ukanda kanya kukushimi na engineer ya dufashe mwungi ya bugizi uma hamwena Fatou Kalala ya dufashe kwegiranya higana ya tuatibulie ama kuru mwashikijo na Frederic Mwunikijo
na Eugenia Mukankusi. Tubashimiriro mwese tubikuye ku mutima kuba mwaduteza amatwi no kuba mwahisemo kuba muri kumwe natwe kuri iyi saha. Tukaba tubifurije rero kugira ibihe byiza, ijuru ryiza, mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia.